mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya bose. Mwiriwe inshuti zacu, ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba. Muri kumwe na Fidel Nyonga. Mu Rwanda umukuru w'igihugu Paul Kagame uno munsi kwa mbere yambitse amapete ya suriyotena abasirikare bagera ku majanwi barangije ivyigwa vya gisirikare.
Ushoboze rero twubaka muri mwe mufite izindi mpamvu nyinshi na kongeraho kubaka imbaraga n'ubushobozi, kandi ntawe bikwiye gutera ubwoba cyangwa guhungabanya umutekano we.
Uyo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Abarundi bagera kuri 80 basanzwe bakora imimo itandukanye mu gisagara cha Uvira muri Republika ya Demokrasia ya Kongo bafunzwe n'igisirikare cha Kongo kubera baba muri cyo gisagara mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Abasirikare bari ku butegetsi muri Chad bashizeho umushikiranganji wa mbere mushasha. Israel yatangaje ko yiteguriye kwishyura ikoresheje ingufu za gisirikare hamwe mu gihe Hamas uwo bandanye ibikorwa byawo by'agasomboroso. Idonido yamakuru avugwa hirya no hino ku isi. Abasirikare bari ku butegetsi muri Chad bashizeho umushikiranganji wa mbere mushasha. Thomas Kamilinda araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Minisitiri w'intebe mushya wa Chad ni umusivile, yitwa Albert Pahimi Padake. Afite imyaka 54 y'amavuko. Ni umukuru w'ishyaka rya politiki ryitwa Rassemblement des Nationalistes et Démocrates Chadiens, Le Réveil. Yabaye minisitiri w'intebe n'ubundi kuva mu kwezi kwa kabiri 2016 kugera mu kwa gatanu 2018. Albert Pahimi Padake yari kandida mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa kane. Yaje ku mwanya wa kabiri n'amajwi 10% inyuma ya nyakwigendera President Idriss Déby wari wayatsinze n'amajwi 79%. Idriss Déby amaze icyumweru yiciwe ku rugamba n'inyeshyamba z'umutwe witwa Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad. Yari yarakuyeho umwanya wa minisitiri w'intebe mu 2018. None umuhungu we General Mahamat Idriss Déby w'imyaka 37 y'amavuko wamusimbuye, awushubijeho kandi awushyiramo uwa nyuma wari uwurimo icyo gihe ariwe uyu Albert Pahimi Padake. Mahamad Idriss Déby n'inteko ya gisirikare bafatanyije ubutegetsi bavuga ko inzibacyuho izamara umwaka umwe n'igice, ariko ko bashobora kuyongerera igihe nk'icyo inshuro imwe. Albert Pahimi Padake ntaramenyekanisha igihe azatangariza guverinoma ye y'inzibacyuho.
Tugushimire Thomas kuri iyo nkuru. Tukivuga kuri Chad, ubucuruzi hagati y'icyo gihugu na Cameroon bwarahagaze inyuma y'urupfu rwa Perezida Idriss Déby. Eugene Mukankusi arabandanya inkuru.
Ubuhahirane hagati ya Cameroon n'umuturanyi wayo Chad, igihugu kidakora ku nyanja, burarebeshwa amaso gusa kubera ko Chad yanze kureka amakamyo amagana yikoreye ibintu bikenewe ngo bigere mu murwa mukuru wayo. Abategetsi mu gisirikare cya Chad bafunze imipaka mu cyumweru gishize nyuma y'urupfu rwa Perezida Idriss Déby, wari umaze igihe kirekire ku butegetsi kubera gutinya ibitero by'abarwanya ubutegetsi bafite intwaro. Amakamyo amagana harimo ibicuruzwa byagombaga kujya Injamena ahagaze mu mujyi wa Kuseri ku mupaka w'amajyaruguru ya Kameruni aho ihana imbibi na Chad. Undi murongo muremure w'amakamyo utegerereje ku rundi ruhande rw'umupaka wa Chad. Imodoka nke bivugwa ko zibasha gutambuka n'izitwaye imfashanyo y'ubutabazi n'ibikoresho by'ibitaro. Izo nizo zonyine zihabwa uruhushya rwo kwinjira Injamena n'abashinzwe umutekano ba Chad bari ku mupaka. Minisitiri wa Transport wa Cameroon yavuze ko amakamyo byibura 700 yagombaga kujya mu murwa mukuru wa Chad yasabwe kuba asubitse ingendo zayo. Nana Seyine ujye mu muceri Injamena awukuye mu mujyi wo ku cyambu wa Douala muri Cameroon avuga ko hagiye gushira hafi cyumweru urujya n'uruza rwarahagaze hagati y'umujyi wa Kuseri na Njamena.
Urakoze Eugene. Abagwanyi bateye ikigo cya gisirikare mu buraruko bushirutse ko bwa Nigeria bica abasirikare barenga 30 imbere y'uko basubira inyuma igihe bariko baraswa n'indege. Eugene Mukankusi arabandanya inkuru.
Bikekwa ko abagabye icyo gitero arabo mu mutwa wa leta ya Kiisilamu ukorera mu karere. Bateye ikigo cya gisirikare cyo mu mujyi wa Minok muri leta ya Borno iherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu hari mu masaha nyuma ya saa sita ejo ku cyumweru. umutekano muke mu mpande zose za Nigeria hoguyemo abasirikare batari bake hamwe n'abasivili muri uyu mwaka. Ukwezi kumwe gusa nyuma yuko abasirikare bagera muri 30 biciwe mu bitero bine by'abarwanyi ba Kiyisilamu mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Nigeria. Umusirikare yavuze ko abandi basirikare bishwe abarwanyi bavumbukiyeho ubwo bari boherejwe gutabara abagenzi babo. Umujyi wa Minok uri mu birometero 55 uvuye Maiduguri, ariwo murwa mukuru wa leta ya Borno. Hashize imyaka irenga 10 inyeshyamba za Kiyisilamu zibasiye amajyaruguru uburasirazuba bwa Nigeria, zishe abantu barenga 30,000 kandi zakuye mu byabo byibura 2,000,000.
Urakoze kandi Eugene. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yarungikiye Tanzania ubutumwa bwo kuyikeza ku munsi wo kwibuka imyaka 57 irangiye Tanzania ivutse. Ibindi na Thomas Kamirindi.
Mu itangazo yashyize ahagaragara, Blinken yanditse ati mu izina rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abaturage bayo, ndashima abaturage ba Tanzania kuri iyi sabukuru. Uyu munsi w'ibirori ni ikimenyetso cy'ibyo dushobora kugeraho iyo dukoreye hamwe. Nifurije abaturage ba Tanzania amahoro, ishya n'ihirwe n'ubuzima buzira umuze. Repubulika ya Tanzania yunze ubumwe yavutse ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa kane 1964. Ibihugu bya Tanzania na Zanzibar bimaze kwishyira hamwe. Tanganyika yari yarabonye ubwigenge mu 1961, naho Zanzibar yari yarabubonye mu 1963. Uyu munsi w'isabukuru y'ivuka rya Tanzania witwa Tanzania Union Day utandukanye n'umunsi w'ubwigenge bwa Tanzania, Tanzania Independence Day, wo wizihizwa ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 12 buri mwaka. Yomba ariko ni iminsi y'ikiruhuko muri Tanzania.
Israel yatangaje ko yiteguye kwishyura ikoresheje ingufu za gisirikare hamwe umuguye amaso bobananye ibikorwa byawo by'agasomborotso. Mugenzi wacu Timishimwe araduha ibindi.
Igitangazamakuru cyo muri Israel cyitwa Wala gikorera kuri interineti cyanditse uyu munsi ko Israel yohereje ubutumwa bwo kuburira umutwe wa Hamas ukomeje kugaba ibitero kuri Israel. Iki kinyamakuru cyavuze ko Israel yatangaje ko iza kwihimura nihagira ibindi bisasu byoherezwa ku baturage bayo uyu munsi nimugoroba. Ubu butumwa Israel yoherereje abayobozi bakuru ba Hamas n'abayobozi bo muri Palestina iramara yabucishije kuri Tor Wentland, umuhuzabikorwa w'umugambi w'amahoro w'umuryango w'abibumbye mu burasirazuba bwo hagati. Abategetsi ba Israel babwiye iyo ntumwa Wentland ko nyuma yo gufunga akarere k'uburobyi ku nkombe za Gaza kubera ibisasu bya roketi byarashwe na Hamas ubugira gatatu, ubu Israel yiteguye gusubiza ku kindi gitero icyo ari cyo cyose kandi ko ingaruka ziza kuba mbi cyane. Abadiplomate b'abanyaburayi batatangajwe amazina bavuze ko uyu munsi Wentland yagiranye ibiganiro n'abayobozi ba Israel bareba uko hakwirindwa intambara muri Gaza. Teganijwe kandi ko Bwana Wentland akorera urugendo i Cairo mu Misiri, aho agomba guhura n'abashinzwe iby'ubutasi baho kugira ngo bungurane ibitekerezo ku kibazo cy'ibi bitero.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi bahejeje kudushikiriza Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com umwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho abarundi bagera kuri 80 basanzwe bakora imirimo itandukanye mu gisagara cya Uvira bapfunzwe n'igisirikare cya Kongo kubera baba muri icyo gisagara mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere muri imwe mu mihanda ya Uvira ndetse no mu isoko rya Maendeleo wahuragana military police ishoreye bamwe mu barundi biganjemo abatwara amakinga na za moto ikajya kubafungira kuri biro y'abashinzwe iperereza muri Uvira. Bamwe muri abo barundi twahuriye hanze ya biro y'abashinzwe binjira n'abasohoka muri Uvira batangarije Ijwi rya Amerika ko batewe agahinda n'uburyo bagenzi babo bafunzwe kubera bafite ibyangombwa byatakaje igihe.
Twavyutse mu gitondo duhagaze ahantu turindiye amapike tuza tubona umwe baramufasha uzana dokima arabaha sepejere yiwe, abahaye sepejere yiwe bararaba burya bacaye bamujana nido kimaze wazifite none ko amujanye ndo kimaze fite kandi DJ makaro yaduha irusha guca kuri frontier twace kuri frontier tukaba turinga bakabatangwe kudufunga dufite namadokima iko tatwakoze niri
ukuntu byagenze jengiye ni moto gutya duhwanye n'abadariste amakinga abamutare n'amakasike abamutare nta mamuto bafashe manaki kira umurundi wese bahuye ni ugufata aha mu maenderewo abapeme igitangaje nuko turiko dufatwa n'igisirikare abapeme ngaha mu maenderewo ni uku umudarisha asikanye umuziko baca barekipira bakajana kuri birodi baca bafata bakajana kuri birodi igitangaje nuko turiko dufatwa n'igisirikare
aba barundi bakorera imirimo yabo muri uyu mujyi wa Uvira uri mu birometero bigera kuri 7 n'umujyi wa Gatumba mbasa guserukira u Burundi muri Kongo guhagurukira ibibazo byabo kuko bicara bafungwa
ambasaderi wacu tumusabye duserukire ibi bina iyi programme mushikire hamadushikire imbere adushikire no mu Burundi adushikire kwa president kuri president wa Burundi na president wa Kongo ibintu biriko biradushikira ngaha babimenye abantu muri santara n'abarundi nuko nitubaze niki kiki aha bariko barafata umurundi wari we wese cyitwa ico dusaba nuko twe ibi bintu biriko biradushikira byo shikimbere bigashikira abantu bakuru ambasaderi akabimenya ngaha uvira nta buserukire Ambasaderi Kinshasa nitumusangaye
umuntu wese ari kwisinzima arazi yuko kontinima iriho kandi nta muya yugu numwe ari muri cyo cyaranje agivuze dokumenti zikwiye turatangaje ni kubona ngaye ibuvira serikali yaho bagani ibintu uyu munsi ejo bajya mwira bakadufata jeje mari kinama samidi yaheze tudatwandikisha ngaha twariyandikishije tuyandikishije tutandikije wese ni mugasho twe turasabye ambasade wacu yicaye ngaho Kinshasa atuvugire niba ari ugutaha dutahe kwanza abagore mu Burundi abana mu Burundi tubaze umwaka n'amezi twicaye ngaha abagore bacu bariye kandi bagabo abandi bamwe barahukanye
Niyonzima Ile de France akorera imirimo y'umumotari muri Uvira atangazwa n'uburyo bafungwa kandi baheruka kwibaruza kuri biro y'abashinzwe binjira n'abasohoka
baradukoranije inama batubwira ati kose petere zabaye supire muje muri DGM tubandike tubahe indi dokima ku buryo hamwe baje kugira umusako mwerekana aka dokima ka DGM hamati bacaba bariko aka dokima kira murundi wese areka kagorwe mu bitatu nakajeto gatoye nakantu gusa kwandikira ko DGM ni nomero gusa kira muntu wese areka kagura ibyo mu bitatu ikitwabanje rero nuko bariko baradufata kandi aka dokima turagafise sepetere turayifise kanga muntu turayifise
umuvugizi wungirije w'igisirikare cya Kongo muri Uvira Sergeant Tadeo Karako avuga yuko bafashe mu Barundi mu rwego rwo kureba aba muri uyu mujyi mu buryo bunyurajwe n'amategeko kuko bamwe mu baturage bo muri Uvira bashinja Abarundi kuba nabo bafatirwa mu bagizi ba nabi bagenda babiba kuva Uburundi bwafunga imipaka yabwo kubera virusi ya corona abenshi mu Barundi bakorera Uvira babuze uburyo basubira i Burundi gufata ibindi byangombwa Vedaste ngabwo kubwaradijwe rya Amerika Uvira mutara kivuyepfo
tugushimire Vedaste
baramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika muntu mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza nibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Tuve muri Kongo tuze mu Burundi aho abanyororo barenga 970 barimwo abagore 23 bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu bapfunguwe kuri wa mbere mu ibohero rikuru rya Mpimba ibujumbura Perezida Evariste Ndayishimiye yari muri ivyo birori ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
Karakamwe mwe ntangere mu ibohero rya Mpimba mu gisagara cha Bujumbura aha bari bahafungiwe 972 batashe muzabo ku kigongo cy'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu yari yishikiye ku Mpimba mu ntumbero yo gushyira mu ngiro ingingo yafashe igenekezo rya gatatu ukwezi kwa gatanu no mwaka yamenyesheje ko iyo ngingo itashotse ija mu ngiro kubera ibikorwa byo mu babohero amwe amwe byari bitunganijwe nabi maze bituma igikorwa kitoroha gushira mu ngiro buno nyene. Perezida Evariste Ndayishimiye yatekereye impanuro abo bari kuwe.
Mugende muhe icyizere ababanyi bumve ko ari umuntu atashye ari umuntu, mubahe icyizere mubereke yuko ubu ari mwebwe musigaye muri intungane kubarusha mbere. Mushikeyo ntimusubire mu cyaha ahubwo muba rimwe muhanura abariko biyumvira kujya mu byaha, muhabwire muti ntiharyoshye. Namwe muraza muravuga muti n'abariyo baragowe sinzosubirayo. Muba akarorero mu bikorwa iyo mushitse ubwo twe kw'impene kumva kokeje mwebwe mwarabyumvise. Nicyo gituma mwaba akarorero ko gukunda igihugu kugira ngo ntimusubire kugwa mu rudubi.
Perezida Ndayishimiye yasavye abasigaye ku mitumba kwakirana ugwezi abo bavukanyi babo batashe.
Rero abenegihugu ndabasavye bashike babashyira mu makoperative, babashyire ku kivi, babane babaremeshe, babwire bati turabagenze aho mu mituma muzoshikamwo. Saba abenegihugu baze bace bavuga bati wa mujama wacu yaje bagira umunsi mukuru, ntibavuge ngo wa wundi ngo yagira ibi n'ibi n'ibi ngo yaje. Oya, harya babakomerekeje namwe kuko namwe byarabakomerekeje. Ahubwo nibavuge bati wa muntu wacu wa mujama yaje, reka ahubwo tumwakire mbere n'agahene bashaka bakabaye babazimane.
Umwe muri abo bari kuwe arashima kigoro ko mukuru w'igihugu amenyesha ko bagiye kuzokwitwara neza mu kibano, akizera ko abazohasanga bazobakira neza.
Rero nuko uwo munsi ndanezerewe cyane kubona inyuma y'imyaka itanu n'amezi ane n'iminsi cumi n'umunani nshoboye gusubira kure kurwa nkasubira kwidegembya iyo myaka yose nari ndayimaze n'ayo mezi ndetse n'iyo minsi ndi ngaha mu ibohero. Rero ndagomba ko umuntu wese umurundi wese ahari yiyubare yirinde ko ibihano kirababaza, umunyororo urababaza n'ahantu hababaje bose mutarahaza sinifuza ko yohaza. Nako tuhavuye sinifuza ko twugaruka, ahubwo tugende tuba amajwi tubwire abandi ibyo bintu babyiyubaremo birinde kuko byo twagize turabanyabyaha twaje twagize ibyaha bitandukanye bimwe bikomeye. Ariko ndabinginze kugira ngo bazatwakire batukurikiranire hafi batwentegere muri sosiyete kugira ngo dushishikare natwe kuraba aho Burundi bugeze dushere kuba mu n'ikimana mwinshi baheza.
Muri abo bari kuwe harimo abari bafunzwe bagirizwa imyiyerekano yo kuwa 26 ukwezi kwa kane umwaka 2015 imyaka itandatu ikaba irumanye kuri uno wa mbere. Yohani Minana rongo y'urunani Senaret utavuga rumwe na leta arashima icyo gikorwa cyo kurekura abari bafunzwe, asaba ariko ko umukuru w'igihugu yorekura n'abandi mu ibohero hagasigara abantu baruhebwa gusa.
Bari bakwiye kurekura abo bantu bose babagirizwa ibyabaye mu 2015 kuko byari bya politiki. Hakaba rero hakirimwe abantu bagizwa cyo kimwe na bamwe barekuwe ariko bakaba bagumyemo harimo akarenganyo. Byo bavyiza rero ko abo bose bari mu madosiye y'ibihumbi 2015 byerekeye ikiringo cya gatatu umuhisi Petero Nkurunziza yashatse bakaba barakigwanije, abo bose barakwiwe kurekugwa.
Muri ibyo birori byo kurekura bafunzwe, umushikiranganji w'ubutungane Janine Nibizi yamenyesheje ko hagiye gufungurwa abakenyezi benshi mu minsi mike n'atatanze isango ritomoye. Ati abakenyezi bose bibungenze n'abafise abana mu mabohero atandukanye Burundi bagiye kurekugwa. Icyo gikorwa cyo gufungura abanyororo banose ikigongwe cy'umukuru w'igihugu cyatanguriye mu ibohero rya Mpimba cyabaye no mu ibohero rya Muyinga abashiki 120 barekuwe harimwo abagabo 107 n'abagore 13 kikaba kigiye kubandaniriza mu yandi mabahero y'u Burundi nkuko byashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane. Nibizi yamenyesheje ko bizofasha cyane kugabanya ubwinshi bw'abarangwa mu mabahero y'u Burundi yarimwo abantu barenga 10,000 kandi yubakiwe abatarenga 4,000. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mu Rwanda Perezida Paul Kagame yambitse amapete abasirikare bagera ku 700 barangije amashure makuru ya gisirikare. Ibirori byabereye mu kigo cya gisirikare cigako mu karere ka Bugesera. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru y'Idonido.
Abanyeshuri bose barangije muri iryo shuri ryigako ni 721 barimo abakobwa 74 n'abahungu 647. Ni amasomo yaramaze igihe kiri hagati y'umwaka umwe kugeza ku myaka 4 bitewe n'ibyo umunyeshuri yakurikiye. Mu banyeshuri bose bambitswe ipeti rya suriyetona harimo abagera kuri 209 bize amasomo ya gisirikare babifatanije n'andi masomo ya kaminuza. Icyiciro cya kabiri kirimo abanyeshuri 506 bize umwaka umwe amasomo ya gisirikare gusa. Aha hakabonekamo abari basanzwe ari abasirikare bato ndetse n'abari abasivile barangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza bongererwaho amasomo ya gisirikare. Icyiciro cya nyuma ni cy'abanyeshuri 6 bakurikiranye amasomo yabo bari mu bihugu byo hanze, Ububiligi, Kenya na Sri Lanka. Mu muhango wo kwambika abo basirikare ipeti rya suriyetona mu ngabo z'u Rwanda, Perezida Kagame akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yavuze ko kuba u Rwanda rukomeje kubaka ubushobozi bw'ingabo zarwo biri mu nyungu z'abaturage.
Ubushobozi rero twubaka muri mwe bufite izindi mpamvu nyinshi nakongeraho. Twubaka imbaraga n'ubushobozi kandi ntawe bikwiye gutera ubwoba cyangwa guhungabanya umutekano we, ndavuga ahandi, ahubwo uhereye no ku baturanyi ukajya n'ahandi. Twifuza umubano mwiza, tuzakora ibishoboka byose kugira ngo uwo mubano uboneke, duhereye ku baturanyi ari Amajyepfo, ari Uburasirazuba, Uburengerazuba ndetse n'Amajyaruguru.
Umukuru w'igihugu yumvikanishije ko kubaka ubushobozi bw'ingabo z'igihugu bifasha mu gukumira abahungabanya umutekano.
Cyashaka guhungabanya ubusugire bw'igihugu cyacu icyo ari cyo cyose aho cyava hose, ubwo bushobozi niko twifuza kubukoresha. Ntabwo twifuza kubukoresha hanze y'igihugu cyacu tugira uwo dutera ubwoba cyangwa iki cyangwa tugirira nabi, oya, ahubwo ni ukwirinda icyaduhungabanya. Uwashaka guhungabanya umutekano wacu, ubusugire bw'igihugu cyacu, byamuhenda, byamusaba ikiguzi atari yatekereje.
Abanyeshuri bashoje amasomo yabo, bamwe bari bamaze imyaka igera kuri 4, ibyishimo byari byabarenze.
Ndishimye cyane kubera ko mbashije gutangira bimwe mu byo niyemeje, guhereza ubuzima bwanjye n'imbaraga zanjye ngakorera igihugu cyanjye. Ni inzozi nagize kera nkiri mutoya, najyaga mbona igisirikare ari cyiza nk'abantu abasirikare nkabikunda, ariko nyuma nza kubona ibanga ry'uko icyo wakora cyose udakorera igihugu cyawe cyangwa se impano waha igihugu cyawe no gutanga ubuzima bwawe kugira ngo ukorere igihugu cyawe. Bityo mfata umwanzuro ndaza ndabikora, bimwe abakobwa bumvaga ko bidashoboka.
Nubwo ari mu gihe cya COVID-19 uyu muhango witabiriwe n'abatari bake barimo abayobozi bakuru b'igihugu batandukanye ndetse n'ababyeyi b'abasirikare bashoje amasomo, abandi banyarwanda bakurikiranye uyu muhango kuri radio na televiziyo by'igihugu. Ababyeyi babashije guherekeza abana babo bagaragaje ibyishimo.
Ndanezerewe cyane kuba ageze ahangaha, inkotanyi hari aho zantabaye mu bikomeye, kuba none rero nanjye biranejeje kuba mfite umwana nanjye uzarengera abandi nyuma, kubaka amaboko akarengera Abanyarwanda, abana b'Abanyarwanda.
Ishuri rya gisirikare rya Gako ryatangiye gutanga amasomo mu mwaka w'1999 ryigisha ubumenyi, imikorere, indangagaciro n'imyifatire by'umwuga wa gisirikare. Muri 2015 ryagiranye ubufatanye na Kaminuza y'u Rwanda bwo gutanga amasomo 3 y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza, ariyo ubumenyamuntu, ubuvuzi ndetse n'ubuhanga mu by'ubukanishi n'ingufu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo, Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zamugiye mu ikambi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania zemeza ko ikibazo cy'umutekano kitaratorega umuti ahubwo kibandanya kubangamira impunzi zahungiyeyo. Ivyo bavyemeje mu nama hagati y'impunzi n'abarongozi babo yabaye kuri uyu w'Imana urangiye. James Jovin umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika yaduteguriye inkuru ikurikira.
Twebwe tugiye no kwitubura ku gipolisi ari ngorane dufise batubwira yuko tutari sirikare ya Tanzania.
Ikibazo cy'umutekano muke n'inyuruzwa ry'abantu ni kimwe mu bibazo bikomeye kandi bitarafatirwa umuti mu nkambi ya Mutenderi. Kubw'icyo kibazo impunzi zibayeho mu bwoba ntangere. Iyo babonye imodoka y'igipolisi amakenga ba menshi yuko yoba ije gutora abantu bigacha bituma imvururu zivyuka hama bakazibira ibarabara. Mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe aramaze kunyuruzwa abantu barenga 10 bakekwa ko ari bamwe mu bahungabanya umutekano mu nkambi. Kubw'icyo kibazo kuri uyu wa Mungu abarongozi b'inkambi ya Mutenderi bahamagaje inama hagati yabo n'izo mpunzi mu ntumbero yo kumviriza ibibazo n'ibyiyumviro zo mpunzi zifise ikibazo cy'umutekano ariko urahungabana.
Abaje umutekano ni gipolisi kandi turabemera tukumva umuntu kanaka bamutwaye kubaza bakavuga bati ntituzi igiro ry'umuntu none iyo twahunguka umuntu uwiwe yarazimiye kifama mutovu bako ya puluye changariho tuwasabia masira hamwe atokilikila nilijobino mutuhumulize mutu wa mkote
haje mkabo wanji alimuoba atuwae kuinjiranga hamu nghambi hanu musi mwalafa minu nghambi ngwalagenu kuhanzu lachangu wajena handi kichelo chawa polisi bambayi mutu tiki polisi ni modoka iki polisi baga chawaza watu kukuruza mchona na ima zimisi ngwai aliko umu polisi umu yalatu geti gari ya batu kwa yachenga sana hanu musi mwalikila watu kugira
yuko abo bantu baba bakuwe mu ikambi uyu munsi tubashira mu gitigiri cy'abapfuye mbega ko bakugwa ku makadi mbega naba bapfuye bazohava bakugwe ku makadi tutabonye n'imva zawo.
Muri iyo nama abapolisi baje bambaye impunzi zisanzwe kugira ntibamenyekane kubera abamenya yuko impunzi zohava zivyura imvururu ubwishavu n'akantu
twaya tubona abajejwe umutekano bicaye ku izintebe ngaha none ubuhoho baroye hehe kuta kwa tundu mutekano tutakibabona
ni muturabire kwa batwe twaronge kwa batukirikanire ubuzima bwa bene wacu yo baroye
bivanya n'ukuntu igipolisi cyo ngaha kitariko kiradukorera neza igipolisi tugira gucya tukabona baje gutora umuntu utazi n'icaha afise abasungusungu baduhaye baratugaya kandi aribo bodufashije ibibazo turashaka aba chef de zone n'abamwenyekiti n'abanyumba 10 bivanya n'ukuntu twebwe umutekano wacu tubona udahaga neza twebwe nyene nimba byabananiye twe twaramaze kubona yuko umengo twaragurishijwe.
Umukuru w'inkambi ya Mutenderi bwana Ngendabanka Pierre muri iyo nama yahumurije impunzi azibwira yuko byabaye bitazosubira. Uwo murongozi yemeje yuko ikibazo cy'umutekano kihari kandi ari kuriko abantu banyuruzwa bamwe muri bo batwagwa n'igipolisi kubera bakekwa guhungabanya umutekano mu nkambi ariko ngo ntibashobora kwihijambo kugira bavuge biri nyuma y'urukuta badashikayo. Bwana Pierre yemejeko bariko barakomeza gutabaza babakuriye gukemura ico kibazo.
Turizera yuko bizogenda neza ivyabaye bitazosubira kuko twaramusavye nyakubahwa kwintonde zokwirikizwa nimba ari ufite ikibazo bisabwa kwarengutswa bazokwikora kubatware nkuko byahora biba. Hari nabandi benshi batwaye barabahanye nta muntu yagwanye kubera twaramenye atabo bantu batwawe nanaka bari mu polisi canke mu butungane byagenze uku nta ngorane byateye. Twirinda aba bantu bagomba kudutobera umutekano kuko hari ibintu abantu bamwe bariko bagomba gukora bishobora kutuzanira kaga. Abenshi mbere ukazahumva ngo nta mwana ndiza je nta ngorane none tutagira umujyango reka kononera abafisi imijyango bashobora kugira ingorane none rero twubahane twubahe n'abatuganza kuko abarundi twamye tubeshwaho no guca bugufi nta bushobozi dufise bwo kwigwanira nk'impunzi. Umuntu yumva ko yokwigwanira agahangana turi hano ubwo bushobozi ntabwo afise n'ukwienda n'ukugomba gutabandi mu kaga.
Kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini kubw'Ijwi rya Amerika.
Aha niho turangirije amakuru n'ibiganiro twa tubafitiye muri aka kanya. Dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasil Gebeyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije. Wa yahagarariye ni Frederic Nkundikije kuri mikoro mari kumwe na Fidel Niyongabo. Mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.